Ini radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza iganiro byayo mu kirundi no kinyarwanda. Mwaramutse cyutse mwese tuzindukanye kuri uyu munsi wa kabiri itariki 18 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2015. Dusamiranira i Washington DC muri kano gatondo muzindukanye na Alphonse Ndayikenguru.
Ntibadutwaye ngira ngo arabakucisha. Genda zimwo afashe bamaze kumufata baramwaka karanga muntu kamwatsi karanga muntu mu nyuma bamubaza havuka arahavuga hamara aheza amubwira ko ahazi umugabo amubesha atari yavuka.
Numwe babonye aho bariko barahagarika abo bantu. Iyi nkuru n'izindi turaza kuzigarukako. Ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana. Mwaramutse neza Aloyse.
Mwaramutse Etienne, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura ubwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto mu Burundi n'abantu bataramenyekana kwigenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani. Arahojeje kandi umuryango wiwe. Ibyo bishikirizwa mu itangazo umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU yatanze kuri wa mbere ku kibazo cy'u Burundi. Umunyamabanga mukuru wa ONU afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu Burundi. Arashimira kigoro ka leta kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere y'ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi. Umunyamabanga mukuru wa ONU yongeye gusaba abarundi gusubira mu biganiro vyihuta mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo vyabo. Yongeye kwibutsa ko ONU ibandanya gushigikira ibikorwa vyo kugerageza kumvikanisha no kugarura amahoro n'umutekano mu Burundi. Perezida wa Sudani y'Amajyepfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 muri icyo gihugu. Abari bahagarikiye ibyo biganiro i Addis Abeba bamenyesheje ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yasabye ko bomwongera iminsi 15 kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana n'abo basangiye kurongora igihugu. Iyo ngingo ni ya nyuma ifashwe ku biganiro byari bigamije gushika ku masezerano hagati ya leta n'abaroberi byari ko bibera i Addis Abeba muri Ethiopia, bikaba byari byateguwe n'ishyirahamwe rijejwe iterambere muri Afrika IGAD. Abajijwe n'ijwi rya Amerika nimba intambara igiye kubandanya muri Sudani y'Amajyepfo, umuvugizi w'umugwi w'abaroberi bagwanya leta yitwa Stephen Per Yishu yavuga ati bisa nkaho ariko bigiye kugenda. Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi kuri wa Mungu yarashize umukono ku itegeko rishya ryo kugwanya iterabwoba. Iri tegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku vyaha bimwe, rigatangisha amande aremereye ku batangazamakuru batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Perezida Sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya Misiri agwanya iterabwoba, aho hari nyuma yaho ikibombe cishe umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu. Hakurikijwe iryo tegeko rishya, abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa. Abaterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Abamenyeshamakuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero kiba cabaye, bashobora gucirwa mande ari hagati y'2025 n'2064 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abantu bashika 18 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara ca Bangkok mu gihugu ca Thailand. Ico kibombe catewe ahantu hahurumbigwa n'abakerarugendo benshi, kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli 5 akomeye cyane muri ico gihugu ca Thailand. abategetsi ba Thailand bamenyesha ko abateye ico kibombe bari bafise intumbero yo kwica no guhungabanya igisata c'abakura rugendo igisata cinjiza icicumi ku butunzi bw'ico gihugu.
Urakoze Aloyizi ku makuru yaje kudushikiriza. Reka noneho tuje mu makuru yo mu karere tuyatangurire mu Rwanda. Ibihugu bya Afrika n'u Rwanda rurimwo birarajwe ishinga n'ihindaguruka ry'ibihe, ibi bikagira ingaruka mbi ku mwimbo. Mu nama ihuje ibihugu 50 bya Afrika yatanguje jo igari mu Rwanda, abari bayirimwo barabiye hamwe uko ibihugu bya Afrika byorwaniriza hamwe ikintu cyose coza canduza ikirere. Ni inkuru ya Asumta Kadoyi.
Ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere zatangiye kwigaragaza mu Rwanda cyane cyane kubirebana n'ubuhinzi. Abahinzi ntibakimenya neza igihe imvura izagwa ari nyinshi, ubwo izaba yagabanutse ndetse n'igihe cy'izuba. Ibi bigira ingaruka zikomeye nk'uko byasobanuwe na Dr. Mukankomeje Rose ushinzwe ikigo cy'ibidukikije mu Rwanda.
Ntabwo imvura yacu ikigwa nk'uko yagwaga kera mu kwezi guhera mu kwezi kwa gatatu kugeza mu kwezi kwa gatanu. Twabaga dufite igihe cy'imvura nyinshi cyane, ikagenda igwa buhoro buhoro ikazageza igihe mu kwezi kwa kane aba ari nyinshi. Ariko uyu munsi igira iki kagwa umunsi umwe, ugasanga imvura yaguye ishobora kubihwanye n'iyakaguye yenda nk'umukwezi kose. Iyo iguye iryo rero ari nyinshi ni ukuvuga yuko irangiza. Muribuka mu 2012 ukuntu twagize imyuzure, imihanda iracika, ibyo twahinze biragenda. Iyo uri igihugu rero gitunzwe n'ubuhinzi ukaba udafite wowe ubwawe udashobora kumenya igihe izagwira cyangwa se n'uburyo wakumira cyangwa se ngo uhangane n'ingaruka zabyo n'ibintu bikomeye. Hari n'igihe duhura n'izuba ryinshi, izuba iyo rivuye ari mu gihe cy'imvura urumva yuko umusaruro wacu nawe wangirika.
Mu nama ihuje ibihugu bya Afurika ibera i Kigali, abayiteraniyemo barasuzuma uko iki kibazo cyagabanuka. Abahanga mu by'ubumenyi bw'ikirere bemeza ko ikirere cyanduzwa n'imyuka ituruka mu nganda zabaye nyinshi, imyuka y'imodoka n'ibindi. Ingaruka ziboneka cyane cyane muri iki gihe hari izishingiye ku ndwara ziterwa n'iyo myuka yanduye abantu bahumeka, ariko izigaragaza cyane ni izishingiye ku buhinzi. Ihindagurika ry'ibihe riri mu bigenda bica abahinzi intege, bamwe bakemeza ko guhinga bitakiri umurimo wabatunga.
Nahinze ahantu mpahinga nahingishije 2018 sinakuramo n'ibihumbi 5 kubishyimbura nanze ibishyimbo. Ubwo abenshi baretse guhinga kuvuga uti nundi ndahinga nta kintu nzasarura.
Ukabigenza ute?
Ukajya urya uhashye mu isoko.
Nahinze ibiro 40 by'ibishyimbo nta n'ikiro 5 nta n'ibiro 2 ubwo si yo sinzi. Ngwino nje kukwereka isambiri hariya. Nabuze amafaranga yo kwirira umunyeshuri, umunyeshuri aricaye ubwo si ubwo ntabwiye arinza.
Leta y'u Rwanda ivuga ko yagerageje gushyiraho ingamba zifatika zigamije guhangana n'iki kibazo, ariko ingamba za Leta y'u Rwanda ngo ntacyo zamara ibihugu byose bidahagurukiye rimwe mu guhangana n'iki kibazo.
Twashyizeho ingamba y'igihugu irebana n'ukuntu buri gice cy'imibereho y'ubuzima bw'Abanyarwanda twashobora guhangana nayo. Dufite porogaramu 14 hari ijyanye n'ubuhinzi, ijyanye n'inganda, ijyanye no gutura. Nk'Abanyafurika rero twicaye hano ni ukuvuga yuko udashobora kuba wakora wenyine, mugenzi wawe hakurya ntacyo akora. Iyo amashyamba yacu twayamaze cyangwa se tukajya gucuruza amakara hakurya cyangwa nabo bakayazana hano, ni ukuvuga ngo imvura yibuze mu Burundi natwe hari ingaruka bitugeraho. Aha rero tujye kwicara tuganire turebe ese nka Afurika ni iki twakora ku buryo natwe twagira ijwi rimwe.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buhinzi FAO ryari riherutse gusohora icyegeranyo cyerekana ko ubutaka bw'u Rwanda rufite bugende butwarwa n'isuri. Iyi nayo iterwa n'uko ibihe byahindutse, imvura yagwa ikoga ari nyinshi cyane ikangiza byinshi. FAO ivuga ko ubutaka butwarwa buri munsi, kandi mu Rwanda ubutaka buhingwa bungana kilometero kari 5,000. Uyu muryango uvuga ko hatabayeho ingamba zikumira isuri ubutaka buto bugakomeza bugenda hazabaho ikibazo cy'ibiribwa mu Rwanda mu minsi iri imbere. Iyi nama yitabiriwe n'impuguke mu by'ubumenyi bw'imihindagurikire y'ibihe irimo ibihugu 50 bya Afurika. Abayirimo bazamara iminsi 3 i Kigali bareba uko bahangana n'iki kibazo cy'imihindagurikire y'ibihe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Reka tugaruke mu Burundi. Igipolisi cy'u Burundi kimaze iminsi gifata abantu batandukanye na cyane cyane abanyarwanda. Ku munsi w'ejo carafashe abantu bashika 30, abenshi muri bo bararekuwe bavuye mu ibohero rya yitwa kuri Besser. Hasigaye abantu 5, bane b'Abarundi n'umwe w'Abanyasenegale, abanyarwanda bafashe ku munsi wa gatanu bo baci batwarwa mu rwego rw'iperereza. Icegera cy'umuvuzi w'igipolisi Pierre Nkurikiye asigura ko ari igikorwa cy'igipolisi cya misi yose kuraba abafitaniye ingorane n'amategeko. Ibyo abanyarwanda bari mu rwego rw'iperereza na cyo cy'Amerika rero bamenya ko cyane cyane ku muvugizi w'urwo rwego Telesforo Bigirimana tutashoboye kumuronka.
Byose byatanguye ku munsi wa gatanu aho abakorera aho bita kuri Bata bavuga ko bagiye babona igipolisi kije gufata abantu bamwe bahogwa ko badafite ibyangombwa, abandi nabo benshi bafashwe barabanyarwanda. Uyu ni umwe mu babibonye.
Je uko nabibonye baje nk'abaje barondera burangamuntu mu banyagihugu hari kwa gatanu nyine baraza baradusaba burangamuntu ufise akagatanga utagafise ntagatange, ariko twagiye kugira mu nyuma ibibazo by'ingene baciye bajya mu magaza dusanzwe dufise abanyarwanda dukorana nka basanzwe nibo binjiye mu magazin barabafata nibo guca babajyana kubafata. Nibaza yuko ata muntu ashobora kuba ari mu gihugu ngo agire iduka ringana gutya ntabe afise ikimuranga. Abafise ikimuranga bafise ikintu kimuha uburenganzira bwo kuba mu gihugu, sinumva rero gituma babafata, kuko baba bazwi n'abantu bazwi n'amategeko. Bamwe muri bo bafise amanifu, bafise ibibaranga, barazwi na leta, batanga amakori.
Abo bantu bafashwe abarundi bararekuwe, abanyarwanda bo baciye batwagwa mu rwego rw'iperereza nk'uko abo mu miryango yabo bafashwe babimenyesheje igihugu cya Amerika. Kuri uyu wa mbere byaboneka ko abapolisi bafata abantu badafite ibyangombwa, ariko hari n'abafise ibyangombwa batwawe bivanye naho karangamuntu zabo zatangiwe. Uyu adusigurira ivyashikiye mugenzi we.
Icuno munsi ho je nibaza ko caje gikaze kubera naho ari ku ofisi karangamuntu baragufata bakagutwara.
Ni kuri iki mugabo batabatwaye?
Ntibadutwaye ngira ngo arabakujisha. Je ndazi nk'uwo bafashe bamaze kumufata baramwaka karangamuntu, bamwatse karangamuntu mu nyuma bamubaza havuka arahavuga.
Ariko
oya aho yavuka nabona gusekara amazi sinashoboye kubafata neza, aramubwira havuka hamara heza amubwira ko ahazi umugabo amubeshe atari yavuka kandi arizo byanditse kuri karangamuntu. Twashoboye gutomokerwa natwe. Umuntu areka arabiraba twibaza yuko wabaje kurondera abantu batagira ibyangombwa. Hari nko numvise bigeze kubwira abegereye kamyo ngo wumva kumusaga ngo mushire hejuru yombwa yo kumusaga. Rero ntitwashoboye kumenya igituma avuze ayo majambo nk'ayo ateye ubwoba. Sisiko kuva ku musaga ari igicumuro.
Mu gipolisi bamenyesha ko hari hafashwe abagera ku 30 mugabo benshi barekuwe, hasigaye batanu. Muri bo bane n'abarundi, uwundi n'umusenegare atarakwije ibimuranga. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko mu bafashwe n'igipolisi atabanyarwanda barimwo, kandi ngo n'umurimo wa minsi yose w'igipolisi kuraba abantu bafitaniye ibibazo n'amategeko, kandi ico gikorwa gikogwa umwanya wari wo wose. Pierre Nkurikiye ntahakana ko hari abanyarwanda bafashwe, ariko ubu ngo bari mu rwego rw'iperereza. Narondeye umuvugizi w'urwego rw'iperereza Telesforo Bigirimana kugira ndamubaze impamvu abo banyarwanda ababo bavuga ko bafise ibyangombwa bagifunzwe. Ikindi nashaka kubaza umuvugizi w'urwego rw'iperereza ni bijanye n'abantu bivugwa ko bakubagurirwa aho muri urwo rwego nk'uko abavayo benshi bamaze kubibwira ijwi rya Amerika. Ariko Telesforo Bigirimana sinashoboye kumuronka kuri telefone yiwe. Inkuru tubandanya tubatohoreza. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Turacari mu Burundi, aho abatwa baba ku musozi wa Zege muri komine n'intara ya Gitega baba batwa cyane n'ubukene barimwo. Kubwabo batwa ngo babaserukira mu nzego z'igihugu nta na kimwe babamariye. Ni nkuru ya Fidelite ishatse.
Ne turonka aho turima ngo twagurirwe nk'abandi. Nubona era aba nk'aya matongo tubamwe mwirito nk'ubu n'ubu n'ubu aba abasangiye gatongo kamwe.
Uyu mukenyezi w'umutwakazi ariko aratwereka ukuntu bagiwe badafise bakubita isuka, we n'umuryango wiwe bafise ikivi kimwe gusa.
Ni gatoya nta ni metero na 10
nta handi hantu ufise naho nyene
nta handi
ushuka rimira mwibiki.
Hageze mu bigori ndagateramwe mu tugori nyene, hageze mu biharage nka karima mu duharage naki
uca wimbuye bingana gute.
Nta nibiro na 5 ndaharonka
n'ucubaho gute
ncambaho nabi nyene.
Naho badafise aho barima hakwiye abatwa bakirimiye abagabo bavuga kuretse isuka atawundi mwuga boronka uborohereza kubera ko bakumigwa.
Buryo bwo kurima turarima mugabo turondera ibyo kugira turondera ibyo kurya kugira tubeho.
Abandi bahungu mungana baja gukora akazi kiboyi, abandi bahungu mungana bagenda kugikora akazi kwa taxi Veroniki. Bewe ngo buzi bwose barabwirageje rabura
yashabwose je naragerageje mu buntu hakadin bona kontete mbira tarako kurima. naho kuri gwa ndayerera ngo ndagukora mu gisagara niri gwa ndayerera babonye ndiko ndagenda mu barabara babonye nta kindi kimugenda tari ubusima kuko abana baba twatwe babonye twaruke tugede nga babonye nta kindi kitwinjida tari ubusima ubuzima bw'iwacu butera busubira inyuma
abo batwavuga ko bugarijwe n'ubukene mu gihe basanzwe bafise amashira hamwe agera kuri 36 gwe w'igihugu avuga ko agiye rwiterambere ryabo hambavu ya amashira hamwe abatwa barafise abaserukira mu nzego z'igihugu n'ukuvuga batatu batatu mu nama nshinga mateka no mu nama nkinguza mateka nkuko ibwizwa shingiro ry'uBurundi ribitege kanya naho biruko ubijenye nayo mashira hamwe yishinze guteza imbere umutwa abatwa bizege twaganiriye babazwa nuko muri ayo mashira hamwe bashiramwo abanywanyi batarabatwa
gusa mu gwe ibyo bintu byiterambere ryizanye na ryashikira nyene kubatwa ntigigera riboneka kubera rigiye kuducu sanga bariteranije n'abanyagihugu beshi ugasanga hariyo mbere n'abatwa bake kandi byasabaye kugishira hamwe rya batwa gusanga nkwishira hamwe twokodemo kubuntu twagiramo nakantu nyene kukaboneka usanga turimo turahomba gose kubera bari kubinjizamwe abantu kandi gishira hamwe ari
Nayo kubijanye n'abaserukira mu nzego z'igihugu abatwa twaganyeye hari zege bamenyesha ko ataco bamariye
Ishwe n'abatarabona abo bari mwiza nzego ndabyakira nabi nyene nayo ko bataduserukira natwe ngo tumere neza nk'abandi byakira nabi nyene
Abo twumva ngo bakomakomeye nta n'umuntu n'umwe twe turigira tubona mu buzima bw'iwacu Twe tubyakira nabi gose kuko natwe badaheta ngo badushike ko ngo baduteze imbere nk'abandi twibada ko badukomera none ko cyaje dusanga abanyagihugu bahari ari bo bari kubara duteze imbere badufashe mu bintu kandi basomba nabo nyene bavuga ngo barateye imbere
Sindizera Severin umuyobozi mukuru wa IDEB n'iyo mashira hamwe yabatwa amenyesha ko gushiramwo ayandi moko mashira hamwe yabo ari ku neza y'amashira hamwe yabatwa kubwiterambere ryabo
nuko nkumbuye batarabenya kamaro bafitiye ishira hamwe ko kesho usanga bajya bamambire bandi bajya basanze bari mwishira hamwe usanga keshi hari bimwe bimwe bafasha mwishira hamwe bivanye nuko ishira mu gicu cyatanguranye uburyo buke usanga bajya bamambere biteka tubita bamambere biteka ari interano bagenda baratanga kugira ngo ishira mu rigende ratera imbere kizo bona kwatwa beshi batabikunze tuzokora ibyo bashatse abambere biteka tubahebe
byongeye nakana ko abaserukira abandi mu nzego batitaho bikwiye aho baserukira kuri ivyo ramenyesha ko ubu bintu bigiye guhinduka
nibigeze babagendera abaje aho baba niyo gituma twasavye ugwego gwa seni kugira ngo baduhindurire baduhe bashashe bya turabe nabo nyene ko ari ikintu bazokora ubu abashashe ngira ngo nibaza ko bazobishobora kushika igihe tuzoronka amahoro barasinye bo nyene ko teza kugendera abatwa bene wacu kuvuga mu mezi atatu zo tubabaza mwakoze iki utwo twabarungitse kugira mu duserukira mu n'abanyenguzo amateka mwakoze kugira ngo ejo ni batabikora nabo nyene bazobira nka babandi ntuzobemera ko bazosubira mu izo nzego ko bazobemera dusubiza inyuma
ibujumbura fidelite ishatse
Mu Kirundo naho ishirahamwe riharanira agateka ka muntu avetebe mu ncamake mu ntara z'uburaruko rivuga ko ritewe impungenge n'ubwinshi bw'abanyororo mu ibohere ry'abagabo ya Ngozi ukudindiza imanza no gufunga abantu ku vyaha biratohojwe neza nivyo iryo shirahamwe AVDB rivuga ko bituma abanyororo baba umurengera n'inkuru ya Jean Bosco ndarurinze
Abanyororo bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi bamaze kwiyongera inshuro zitatu zirenga abo yari rigenewe kwakira jana y'abagabo aserukira ishyirahamwe riharanira agateka k'abanyororo AVDP mu karere k'uburaruko arasigura igituma abanyororo babandanya biyongera muri iryo bohero
nk'iri bohero rikuru ry'abagabo ry'Ingozi kiritegekanijwe mwo abantu amajanane ariko uyu munsi twe turavugana ku itariki harimo abanyororo igihumbi n'amajana 351 ubu turiko turavugana hari abanyororo na cane cane abo mu ntara ya Kirundo aho abanyororo kuva mu 2009 2008 gushika uno munsi imanza zabo zitarava mu nzira iyo bageze n'abahigwa bakarenguka kugira ngo baburanishwe uco usanga baciwe imanza z'imyaka iri munsi biri munsi y'umunyororo bamasanze bamaze muri mukasho canke bakambikwa izera mu byukuri nk'uko amategeko abitegekanye umushikiriza manza yagiye kuri tere agatohoza neza ivyaha nyine vyagenze umunyororo ntiyomara y'umwaka ataraburanisha urubanza ngo ruhere kuko yo afise ibyemezo bikomeye yo murengukisha rimwe gusa urubanza rukaca ruhera
mu gihishiramwe ya VDP rivuga ko intara ya Kirundo ariyo ifise abanyororo benshi bataracibwa imanza mu ibohero rikuru rya Ngozi Desire Ntahomereye arongoye sentare nkuru ya Kirundo avuga ko bashobora gutwara abanyororo mu Kirundo umunsi wo kuburana bakababuranishirizayo canke bakabasanga Ingozi kuri ubwo buryo bwa mbere avuga ko hari ntambamye bivanye n'abanyororo baba batwaye kumfungwa za politike Desire Ntahomereye avuga ko haca haba akaguma kuri sentare inkuru ya Kirundo yise trouble de l'ordre public kubagirizwa ivyaha vy'amaraso avuga ko bashobora no kwiheba bagatoroka bafatiye ku buremere bw'ibihano bashobora guhabwa abo bigendeka nabagirizwa ivyaha bisanzwe aho umukuru wa sentare inkuru ya Kirundo avuga ko bashika batera akajagari aho barazwa mu gashuka parke ya Kirundo ku buryo bwa kabiri bwo kubasanga ingozi umukuru wa sentare inkuru ya Kirundo avuga ko bagira ingorane z'ukunguruza ivyabona vyinshi n'imodoka ifise assurance y'abantu bake no kuronka induro y'inzira kubacamanza baba biyunguruje umukuru wa sentare inkuru y'igihugu ya Kirundo akavuga ko muri imis abacamanza bitanga bakaja kuburanisha abanyororo ingozi ataco basavye ariko ati sibizobandanya arico gituma asaba gushigikira ako kigoro mu gihe ishiramwe AVDP ryagiriza ama parke ko adatohoza neza ivyaha imbere yo gushengeza abo bagiriza Gerard Niyokindi umushikiriza manza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza kugira bashike aho ivyaha biba vyabereye akavuga ko kubera ubusaza bw'imodoka adashobora nokunguruliza abanyororo ingozi babamaze gufatirwa ingingo yo kubandanya baburana bafunzwe bigatuma mu gashoka parke naho nyene haguma ubwiyongere bw'abanyororo ishiramwe ya Videperiti iruhande ubuzima bubi bw'abanyororo na leta irahombera
yumvira abanyororo bafungura ubugali n'ibiharage ntibabahindurira hari abanyororo bagwara bakandikirwa imiti bakaca baburiyo miti abanyororo bamwe ari ndige usanga banapfuye bivanye n'ingene babuze uburyo bwo kwivuza abanyororo atarachirwa imanza mwiribohererwa kuri cyabagabo cyangozi na majani ndwi na 62 amaze gucirwa imanza na 589 AVDP rero ikabona yuko na leta ubwayira hahombera kuko iri kurara iyi stock urayibona ngaha nta stock ishobora kumara kwezi
twagerageje kubaza abarongoye ibohero cyangozi uko ubuzima bw'abafunzwe bwifashe muri rusangi ariko ntivyashobotse ko tuvugana kuko badusavye kurondera uruhusha rwanditse ruboneka ari uko twimenyekanishije mu shikiranganje bw'ibingenderanire imbere yo kurusaba mu bwo butungane no mu biro bikuru vy'amabohero Burundi abanyororo baturuka kure na cyane cyane mu Kirundo barahava bagahebwa nabi wabo benshi bakabonana iyo hageze kuburana
biratugora cyane kuko itike ni ndende kandi haraho usanga natwe mu miryango ta buryo dufise tukabaheba nyene bitatuvuye je naheruka ngaha haciye imyaka ibiri biratugora cyane mitike kagira itike y'ibyabona na wewe kacha bitugora mu miryango ntaweza kubicabona ngo yitangira amahe
baba abafunzwe abajejwe ubutungane cyangwa bafise ababo bafunzwe barabona ko hakenewe amabohero mu ntara na cyane cyane mu ntara ya Kirundo aho mbere amazu yariko arubakwa mu mwaka w'1993 ngo abe ibohero rikuru president Melchior Ndadaye yahavuye afata ingingo yo kuyahinduramo ishure ryisumbuye amaze gushikira ubutegetsi amaze kubona kandi ko ari byo bikenewe ingozi Jean Bosco Ndarunze ijwi Amerika.
Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika.
Ubufatanye mu ntambara yo gushakisha Joseph Kony, umuyobozi w'umutwe wa Lord's Resistance Army, umwe mu bantu bashakishwa cyane ku isi kugira ngo ashyikirizwe ubutabera bugeze mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abadepite barenga 10 mu mashyaka ahagarariwe muri iyo nteko bamaze kwemeranya gutegura umwanzuro wamagana Joseph Kony n'umutwe wa LRA kuba bakomeje gukora ibyaha byibasiye inyoko muntu. Umwanzuro nk'uwo urimo urategurwa kandi muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byose bikaba biza bishimangira inkunga Amerika ikomeje guha ibihugu bya Afrika kugira ngo bihangane na Kony n'umutwe we. Iyo nteko kandi yatangaje ko izakomeza gufasha ibikorwa by'ingabo zidasanzwe zoherezwa gutanga ubufasha mu iperereza zifatanya na za guverinoma zirebwa n'iki kibazo zishyiraho itumanaho ryiza rihuza imitwe y'ibyo bihugu mu gukurikirana izo nyeshyamba. Tariki ya 10 z'uku kwezi kwa munani abagize inteko basobanuriwe kuri gahunda yo guhiga ukware bwana Kony n'umutwe we banumva ubuhamya bw'abahanga bahagarariye imiryango itegamiye kuri leta. Guhera mu mwaka w'2005 Kony akomeje gushakishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ariko kugeza ubu urwo rukiko rukaba rutarashobora kumufata cyangwa kumenya irengero rye. hashize imyaka irenga 10 Konyi n'umutwe we bibasira abaturage batuye mu bihugu bya Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Centrafrique. Ibitero by'izo ngabo byahitanye abantu benshi, binatuma abarenga 450,000 bava mu byabo. Ibihugu bya Uganda aho uwo mutwe wavukiye n'ibindi bituranye byagerageje kenshi guhashya LRA ariko ntibabigeraho. Icyakora bibifashijwemo n'umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe, umuryango w'abibumbye, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'indi miryango, bimaze guca intege uyu mutwe ku buryo bugaragarira buri wese. Iki cyemezo cy'Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika ni ikimenyetso cy'uko Amerika ikomeje kwifatanya n'abaturage ba Repubulika ya Centrafrique aho uwo mutwe ubarizwa muri iyi minsi mu guhangana no kugerageza kuwutsinda burundu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahamagarira uwo mutwe n'abarwanyi bawo gushyira hasi intwaro bagataha mu gihugu cyabo. Amerika kandi izakomeza gufatanya n'ibihugu byo mu karere kugira ngo abashoboye gucika uwo mutwe bashobore guhuzwa n'imiryango yabo.
Iryo ryari rya jambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho rega mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byabigize ayo makuru. Aloyiz,
umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aranegura bwicanyi bwagizwe kuri Colonel Jean Bikomagu yahoze arongoye ibiro bikuru by'intwara miheto mu Burundi, yishwe n'abantu bataramenyekana ku itariki 15 z'uku kwezi k'umunani. Arahoza kandi umuryango wa Colonel Bikomagu. Umunyamabanga mukuru wa ONU afise amakenga menshi ku bwicanyi bufatiye ku mvo za politike mu Burundi. Arashimira kigoro ka leta ko kugerageza kugira amatohoza no kurengukisha imbere ubutungane abagenda bakekwa muri ubwo bwicanyi. Perezida wa Sudani y'Epfo yanse gushyira umukono ku masezerano y'umwumvikano, amasezerano agamije guhagarika intambara yari imaze amezi 20 muri icyo gihugu. Abari bahagarikiye ibyo biganiro Addis Abeba bamenyesha ko Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yasabye ko bamwongera iminsi 15 kugira abanze asubire mu gihugu kuvugana nabo basangiye kurongora igihugu. Abantu 18 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima mu kibombe caturikiye kuri wa mbere mu gisagara cha Bangkok mu gihugu cha Thailand. Icyo kibombe chatewe ahantu hahurumbirwa cyane n'abakerarugendo, kandi hari n'amaduka y'ubudandaji hamwe n'amahoteli atanakomeye cyane muri icyo gihugu. Gushika ubu ntawe uriyitirira icyo gitero. Perezida wa Misiri nawe muri Misiri, Abdel Fattah El-Sisi, kuri uyu wa Mungu yarashyize umukono ku itegeko rishya ryo kurwanya iterabwoba. Itegeko risabira igihano cy'urupfu no gufungwa burundu ku byaha bimwe, rigatangisha amande aremereye ku batangaza ibinyoma ku bitero by'iterabwoba. Perezida Sisi yari yamenyesheje mu kwezi kwa gatandatu ko agiye gukomeza amategeko ya Misiri agwanya iterabwoba, aho hari nyuma yaho ikibombe ciciye mushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Hakurikijwe iryo tegeko rishya, abashinga canke bakarongora imigwi y'iterabwoba bashobora kuzohanishwa igihano cyo gupfa. Guterera amafaranga abakoresha iterabwoba bishobora gutuma ubikoze ahanishwa igihano cyo gufungwa burundu. Abamenyesha makuru nabo bazovuga amakuru atandukanye n'ivyo abategetsi batangaje ku gitero, bashobora gucibwa amande ari hagati y'ibihumbi 25 n'ibihumbi 34 vy'amadolari y'Abanyamerika. Abagwanyi 50 b'Abataliyano nibo bishwe kuri wa mbere mu bitero by'indege za Pakistan byabereye mu buraruko bushi burengero bw'ico gihugu kuri bibe gihana na Afghanistan.
Mubandanye mwumviriza iradio Ijwi rya Amerika, tuvugire Washington DC. Njuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo kuri isaha twari tubateguriye bigarukiye aha, ariko reka tubatumire kubandanya mwumvirizwa rya Amerika mwakoze kudutega amatwi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Muraoneza nshuti mwese muduteza amatwi, ni Edir Gwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri sanga cyanone. Muri iki kiganiro cyanone turavugana n'abahanzi b'abarundi bamaze iminsi bahunga igihugu biturutse ku mpamvu z'umutekano muke umaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi. Babayeho bate? Ejo hazaza habo hifashe gute? Ese n'uruhe ruhare bafite mu kwimakaza umuco w'amahoro n'ituze mu gihugu cy'ababyaye? Nibyo tuganiraho muri iki kiganiro cyanone, ariko reka tubanze tuvugane n'umunyamakuru wacu uri Kigali mu Rwanda, Desire Hatungimana. Uraho?
Muraho Edi.
Kandi turishimye cyane hano kuri Radio Ijwi rya Amerika kongera kukuvugisha kandi twongera kukwakira mu biganiro byacu. Kaze neza Desire.
Namara
kwa dechani. Umaze iminsi uri muri cyo gihugu cy'u Rwanda, nkuko nari maze kubivuga, hari abanyamuziki benshi b'abarundi bahungiye mu Rwanda kuva ingorane z'umutekano muke mu Burundi zitangiye. Ese udushobora kutubwira muri make abo bahanzi babayeho bate? Ubuzima bw'umuhanzi mu Rwanda bwifashe bute? Abo muvugana bakubwira iki?
Nakuvuga edi nkuko bivuze, abo tuvugana batubwira yuko bahunze umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi, barashikana mu Rwanda, bamaze gushikana mu Rwanda ntibarize amaboko, kuko baravuga ati hari abantu bakuru babo bigeze kuba barahunze mu gihe cya 1993-1994 hamashe mu muziki, ati bo b'intumbere yabo si guheba umuziki ugiye kuraba, kuko barabandanya bacuraranga aho mbere ngaha mu Rwanda ibyo bita amakonseri byamara biko biraba, ugasanga abanyamuziki b'abarundi nibo bahari, ugasanga nk'umuririmbyi iyo ya Jamari ari kumwe n'abitwa ba Orga ariko barateramisha abantu, ugasanga umugwi w'intatana undiha mu Burundi uriko urateramisha abantu, ugasanga rero abantu barabitaba ku bwinshi, babitaba ku bwinshi kubera kiretse ko hari abarundi benshi bahumye ngaho i Kigali, reka n'umuziki w'abarundi n'abanyarwanda barumurumbira, ugasanga kuko nko muri Rosti Club y'Ikimironko aho bakunda guteramira, ugasanga barabitaba cyane rwose, ukabona ko bakunda izo ndirimbo zabo bagahaguruka bagatamba, reka n'abarundi baje kuraba mbere ukavuga bati biratugirira duse kumva koko agahugu k'abaririmbyi bacu, ugasanga rero nico niko babayeho muri no minsi, nta kazi bagira nta kindi bakora kiretse guteramisha abantu, hanyuma banyene ubunywero cyane banyene aho bashatse kubateramira bagaheza bakabaha ari udufaranga, mugabo muvuganye bakubwira ko n'ubundi ari nkica n'ikize ari kugira gusa babandanye bacuraranga, kandi bakavuga yuko no ngaha mu mahanga bazobandanya baririmba bagasohora indirimbo, abo twavuganye rero nuko bavuga, kandi ukabona koko ko ata babikora banejerewe babikora koko ari abaririmbyi nkuko bahora bateramishwa abantu mu gihugu cy'u Burundi.
Ese Desire, hari bamwe muri abo baririmbyi bashobora kuba barahunze igihugu wenda kubera ko baronderwa n'ubutegetsi bivanye n'indirimbo zabo bacuranga?
Bari nko koko kuko hariho nk'abo baririmbyi nk'abayo ya Jamari bararirimbye indirimbo nyinshi zirwanya ibiturire, ugasanga koko baravuga ko leta ifishemo uruhara, bakerekana yuko igiturire ari kimwe, kandi kenshi iyo leta itagihanye usanga bikoze indirimbo nyinshi. Hari abaririmbyi bo mu mugwi Ryan Story tutashobora kuronka kubera batubwira ko bageze mu gihugu cya Uganda, abo bose baririmba indirimbo bamwe mu Gifaransa bita des chanteurs engagés, baririmba indirimbo bakadumutoke kuri abo baribo bose baba bakeneye kuvugisha, ugasanga rero onya ubutegetsi bw'igihugu n'izo ndirimbo zisanga kenshi zibatunga urutoke, bagahegeraho bakarondegwa, nacyo gituma cyatumye muri abo ntegiye kudondagura bata igihugu. Hari n'abandi rero bataye igihugu cyabo barahunga kubera umutekano muke warangwa mu gisagara cya Bujumbura, aho baherereye mu makarite babamwo harangwa amasasu ya misi yose, bakavuga bati nawe turaranga amasasu ariko aravuga agira dukingure turabe ahubwo ku mutekano wacu utuhaza ubangamirwa.
Desire Hatungimana, mu gusoza gutaha makuru atugiraho nuko hari abanyamuziki barenga 30 bamaze kuva muri icyo gihugu cy'u Burundi bahunga mu bindi bihugu niko bimeze
niko biri ngahanya mu Rwanda uri kuratembera Kigali urahura n'abatari bake hama wabaza bakakubwira ati tugiye kuraba abaririmba abavuza ibyuma bakatubwira bati turamaze kurenga 30 murumva ko ari benshi kandi baraje hamwe bakavugana ko uno munsi twavuganye aba batumenyesha uko bagomba kuzaba bakora igiteramo mu makambi y'impunzi kugira baramenye bufasha bene babo naho nabo nyene bakenewe gufashwa.
Urakoze cyane Desire Hatungimana, kandi twongere kuguha ikaze hano ku Ijwi rya Amerika. Abantu benshi bari bakumbuye amakuru batarira. Kaze neza Desire Hatungimana, kandi urakoze cyane.
Ifyo nabonye mana sinzi kwarivyo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Ifyo nabonye mana sinzi kwarivyo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Nabonye abantu bingeso mbimbi nyinshi zitandukanye mbona abantu bimico mibimi byinshi zitandukanye. Fyo bikaza ninjane mu bihugu no mu mijyango bigatuma bana bawetu bana tutumvikana mana tumbure nice wengena n'ubu mugabwa maso baba mboni ibintu nkafite bibi kandi ari fisa acira urubanza bona tegereza kurucira nimbaruko bimeze mana mbabarira. Ibyo nabonye mana sinzi kwarivyo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Ibyo nabonye mana sinzi kwarivyo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dufite ku isi dufa tukabisiga akaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana umbure nice wenge ndambona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu mweranda hari nikiye mboni birenge y'ukwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabarire. Ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Nabonye ibintu byinshi sino bivuga byose mana nabonye abiziko badashaka ko abandi batera imbere mbona bakamenyi atana kimwe batazi niwe waturemye garagaza udutahure mana. Icyo nabonye sinzi ko ari imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Icyo nabonye sinzi ko ari byo imbarije wengwaya maso mana mbabarira. Icyo nabonye mana sinzi ko ari byo imbarije wengwaya maso mana mbabarira.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikigano ni muri Isanga muri studio hano ya Karindwi Washington. Muri kumwe nanje Edirwema uyoboye ikiganiro cya none. Ivyo nabonye ni indirimbo y'umuhanzi Yoya Jamal nkuko mugenzi wanje Desire Atungimana yaramaze kubivuga, umwe mu bahanzi b'abarundi bahunze igihugu ku mpamvu zitandukanye, umutekano muke cyangwa se rimwe na rimwe kuba barahunze kubera ibihangano byabo bisa nkaho leta itishimiraga. Muri studio rero muri aka kanya turi kumwe n'abahanzi babiri b'abarundi, umwe ni Yoya Jamal ari nawe waririmbye iyo ndirimbo murimo kumva yitwa Ivyo Nabonye. Yoya Jamal ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Yeah, murakoze cyane.
Yego, turi kumwe kandi na Abubakar alias Satibi, nawe umuhanzi w'umurundi, nawe muri iyi minsi akababarizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kaze neza Satibi.
Murakoze cyane, ndamwiriwe.
Mwiriwe cyane kandi namwe bakunzi bacu tubahaye ikaze muri iki kiganiro, tubamenyesha ko mu mwanya muto namwe tuza kubaha ijambo kugira ngo mugire ibitekerezo mutanga cyangwa se ibibazo mubaza aba batumire bacu aribo Yoya Jamal na Abubakar alias Satibi. Reka mpere kuri Yoya Jamal. Yoya Jamal uri umuhanzi wakunzwe cyane mu gihugu cy'u Burundi, n'uburacyakunzwe cyane, wasohoye indirimbo nyinshi cyane abarundi bakunda ndetse n'abanyamahanga, ariko muri iyi minsi ntago barizwa mu gihugu cyakubyaye. Yoya Jamal, impamvu zatumye uhunga igihugu cyawe ushobora kuzitunyuriramo muri make?
Ubwa mbere hoho icyatumye mpunga igihugu jewe ku ruhande rwanjye nahunze umutekano muke muri rusange, kuko jewe mbere yuko bijya byose bitangura cyane naba mu Nyakabiga, hanyuma mu Nyakabiga haraza umutekano muke, aho hari hariho ibintu byo kwiyamamaza barwanya ikiringo cy'umukuru w'igihugu, bakaza amabarabara, abapolisi nabo bakabatera amakrimogene, rimwe na rimwe hagapfa abantu, impamvu kumva ngo abantu bari bukansenge birukanye mu mazu y'abantu ngo baje gufata umuntu mu nzu, maze ukibona gutyo mbona biraguye ko umuntu yobaho aguma mu nzu nk'umuprisonnier, kuko uburenganzira bwo kwambura imodoka ngo ndayitware barahari amabuye ari uhagarara, ndavuga tega basi mfume njya mu Rwanda gatoya nizagabanuka zotaha, hanyuma biratera kugabanuka n'ubu ndi mu Rwanda.
Muri studio nanone kandi turi kumwe na Satibi. Satibi, nawe ushobora kutunyuriramo muri make zimwe mu mpamvu zishobora kuba zaratumye ubu ngubu ubarizwa mu gihugu cy'u Rwanda aho kuba uri Burundi kugira ngo ukomeze akazi kawe nk'umunyamuziki?
Kubw'ibyo ukino bivuga ko nuko kuba naravuye mu Burundi nkuko yaba Jamal yabivuze, n'umutekano muke kukumbure ni wabangamira jewe ariko wabangamira kazi kanje. Umuziki ni kintu nkunda kandi umuziki nicyo kigwanisho ushobora kuvuga, ni iki ni kigwanisho ushobora guha education, kwigisha no gushikiriza ubutumwa bwiza abanyagihugu, nako ahantu hatari umutekano na inspiration woronka, kandi muziki niyo profesiyo yanjye yonyine, niwo mwuga wanjye wonyine umwe mfise, ku buryo Bujumbura hatabaga konseri kandi kubera umutekano muke ahantu baduhamagara naho bari babihagaritse, amakontra twari twasinye bisa naho ubuzima bwacu bari bari bugiye kwisonura gato, kuko twari mu iterambere byaraboneka ibintu byinshi ako byarasubiye inyuma.
Yoya Jamal, yego komeza.
Ibyo bintu byatumye njye mpunga kubera akazi kanje nuko nashobora kubaho neza i Burundi mu gihe ntariko ndakora. Nivyo.
Satibi, ukumbuye abakunzi bawe i Burundi?
Ndakumbuye bene wapi, nako ndi Murundi je nakwijana. Kuba mu buhungiro birababaje kandi birababaza, nako nawe woronka amamiliyoni ari mu nzu intuntu n'agahinda nibyo bura mu gihe uri hanze y'igihugu cyawe n'abavyeyi bawe.
Yoya Jamal, Satibi avuze ati umuziki ni wo mwuga wanjye, umuziki ni ikigwanisho. Muri iyi minsi nubwo mugerageza gukomeza umuziki mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ahandi mujya, ntago ariko bimeze nk'uko mwakabaye mukora uwo muziki mu gihugu cy'u Burundi?
Nije kabisa, kuko mu Burundi hari abantu baratunze bafite amakontra yabo bamaze gusinyanira n'ama companies ariko yarahagaze hari ibintu twarutegura bikaba buri mwaka baravibuka Barundi ama evenema yaba za primusic za isanganiro award top 10 tube award hari ama award menshi hari ama evenema ya Barundi ukabona kuri kuririmbira Abarundi bazi indirimbo zawe baryohewe ikaguha nawe umutima wo kuvuga ati igihugu cyanjye kiri mu mahoro kandi igihugu cyanjye kiranyishimiye kandi ukabona n'umushahara wawe ukabandanya kubaho neza biratandukanye cyane rero ngaha mu Rwanda aho usanga turirimba mu mabar usanga dufite amabandi yacu dukoresha tukaririmba mu mabar umushahara usanga ungana n'umwe mu Burundi ugasanga kwiyungungana ngaha mu Rwanda cyo kimwe no mu Burundi kuko naho umuntu yuvungira hehe urakata nk'ahandi hose atari iwanyu niho aba ari iwanyu umuntu wese ku isi agirwa n'iwabo nicyo mbona gitandukanye cyane no kuba uri ngaha mu Rwanda nk'uko nateza kuba ndi mu Burundi nibyo tandukanye byo mbona kuko aha ni mu Rwanda si iwacu iwacu ni mu Burundi iyo nakora byose ntariko ndabikorera muhira nta mahoro bimpa kandi binsaba gutangura bushake kuko mu Burundi nari ndahabaye imyaka myinshi
Satibia yoya jamara vuze zimwe mu ngorane muhura nazo cyane cyane nk'abahanzi ubu ngubu muri mu buhungiro nawe izo ngorane uremeranya nawe nawe niko bimeze
Egome muri rusangi byose niko bimeze turatembera amabwate yose wa maba kugira ngo turonge nako gafaranga nagake ubuzima bwo ngaha buratandukanye cyane n'ubuzima bw'iwacu kuko ngaha nta mazi urayagura bede we taroza agafaranga ntushobora kurira inzu ntushobora kugirane but home muhira hari heza twari tubifise ariko ku buryo tutaje tukigira ku bwanje niyatanguye ubuzima busha mu ahandi hantu bifura ni muhira kuba nirigwa muri boite ndiko ndabendera amafaranga ariko sinabikoraga muhira iyo niyo diferansi hari kuba ngenda ahantu nkaririmbira ku kiro gito kumvura ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda magana abiri kera usanga muhira naririmbira umuriyoni ni uruhombo urumva ni ingorane nizo za ngorane dushima imana kuba tugihema no kuba tugifise agahogo tuzobikora imana izoduha amahoro
Izo ngorane ahanini zishingiye ku bibazo bimaze iminsi bibera mu gihugu cy'u Burundi ibyo ni nabyo bibazo byatumye mufata umuhanda mu gahunga igihugu cyababyaye mukerekeza imahanga nkamwe mubona uruhare rw'umuhanzi rwa buruhe cyane cyane mu bijyanye no kwimakaza umuco w'amahoro kwimakaza ituze no kugerageza kugarura umutekano mu gihugu cy'u Burundi mpere kuri wowe iyo ya jamara
yeah ubwo mbere ho muri ninji arafise bara rukomeye cyane mu buzima bwa minsi yose kuko muri ninji uretse ko arimbira abantu bakagerageza bagatamba bakishima ikindi gikurikira umuririmbyi atanga ubutumwa bushobora kwigisha abantu bamwe kuva mu ngeso imwe cyangwa kujya mu yindi cyangwa agatanga ubutumwa bushobora kuremesha abantu mu ngorane barimwo cyangwa bagenda bahura nazo mu buzima mu kuremesha uvuga rero ngo ibyo byose twarabitakaje kubera ko umuco wacu ni Kirundi twe turimba mu Kirundi ibyo ndibita mu Kirundi rimwe na rimwe mu Giswahili haririmba ubutumwa bumva cyane Abarundi n'Abanyarwanda nk'umuri kubera ko indimi zacu zishaka ariko rero mbona narabitakaje gusura gutangura ritme kwiga tuno kwita dosiye mu Rwanda kugira imyete y'abanyarwanda grand part of Rwanda n'izindi n'izindi hafa yo kuzana mu munyarwanda ni ikintu kidasa cyane kenshi kintu natakaje mbona natakaje kuririmbira abantu abagiye abanezereza bakamumushahara nanjye ntibyoyegwa amplice byo hatanga ubutumwa kugira ngo umuntu amenye ati yo yaba muri ninzi ibintu biba mu Burundi cyangwa biba ahandi abibona gutya kenshi kintu gikora natakaje cyane
Satibi yoya agize ati uruhare rw'umuhanzi akenshi ni ubutumwa acisha mu ndirimbo ze ku mibereho yabumva ubwo butumwa ese wowe kuri wowe ubona uruhare rwanyu rwa buruhe kugira ngo ibimaze iminsi bibera mu Burundi bibe byashakirwa umuti Satibi uranyuva
ndakumva cyane
yego yes
uruhare ni bisanzwe bizwi muziki twavutse tubusangaho mugo twazanze ababyeyi bacu kumbure batambaza Bob Marley za Bob Marley za The Revolution
zahinduye ikintu kwisi ni nako mu gihugu ari ndirimbo kumbure zaririmbwe n'abaririmbyi b'abarundi zahinduye ibintu zireneka abantu bamwe bamwinzira nk'uko umuririmbyi ashobora kuririmba indirimbo ziturira kuko aba yumvizwa n'abantu benshi ku buryo ijambo ryiwe ahagara muri studio rigashika kure uruhara mu kugarura amahoro mu Burundi turufise nako abaririmbyi turi ngaha mu Rwanda canke muri Uganda canke ahandi hose tuguma dukora ni nako turandika ama message tuguma twandika kumburejo canke uno munsi twashobora kugira icyo dukoze ariko byiza nuko tukora icyo dukoze tukabwira abantu bumva nako abanyagihugu batobatu dushaka amahoro nta kindi urakoze.
Muri ubwo butumwa mutanga hari igihe mushobora kuba mwarigeze muhura n'ibibazo cyane cyane haba mu nzego za leta cyangwa se mu nzego z'umutekano bijyanye n'ubutumwa mwatanze?
Nanjye na Fatb indirimbo naririmba nari focusinga cyane ku bajene kuko les jeunes murabizi imiyabaga imisore nibo bantu ba mbere bakoresha imbaraga n'ingufu nyinshi mu kubaka igihugu dore ko no munsi nari kubaka ifisi ngufu ifisi no munsi bitari ko zirubaka igihugu cyane uburyo shobora kubona navuye mu Burundi sinigeze ndirimba politiki cyane cyane ngo ndonderwe ariko umutekano winda kumbure gende ngaha mwana umuto ariko kumbure wabikoze ibi byose kugira mbere ngaha umwana wiwe ari etaje ni cyane handi nako ubutumwa n'ubunyene ndi kuvuga ngaha n'icyo tujejwe sinirukanye n'umuntu jewe nahungishijwe n'ukuba akazi kanjye katagenda neza ntakindi.
Yoya, ari ibibazo wigeze ugira cyane cyane kubera ubutumwa bukubiye mu ndirimbo zawe?
Je, nta muntu n'umwe yigeze anyitwarira cyangwa nta muntu n'umwe yigeze angira kuterabwoba nta muntu n'umwe yigeze andondera nta muntu n'umwe kuko nta ndirimbo n'imwe nigeze ndirimba icyoza umuntu cyangwa icyoza leta cyangwa icyoza abatavuga rumwe na leta. Je naririmba indirimbo zivuga ku butumwa bw'ingorane abarundi bafite byaba ibyo biturire byabo ku kunyuruza amafaranga ya leta n'ibindi nta muntu n'umwe nigeze mbwira ngo wowe waranyuze amafaranga ya leta cyangwa ngo wowe ntawe wanyuruje nta muntu n'umwe yigeze angira ku iterabwoba kabisa nubwo ndamubeshe nta n'umuntu yigeze anyitwarira mbese ngaraje no mu mainstitution menshi ya leta abantu bakanyitwararika nk'abandi barundi bose bakamfasha serivisi ngiye kurondera urumva nuba mbeshe nimaze ngo hari umuntu yigeze andondera icyo nahunze nk'uko satu tabivuze gira nahunze kubangamirwa mu kazi kanjye no mu kibano kumva ko nashobora kujya kuririmbira abantu ariko kazi kantuzi njyewe nta biro mfise nta byashara mfise nkora hama nkumva ko nashobora kujya kuririmba kuko umutekano budahari abantu bataza kuba ibiteramo ndavuga ati reka basi mwinjire ndabe ko n'ahandi bunyumvirizwe hamfime ndirimbira ahandi ntibyakunda gira nzogaruka n'umuhoro n'indirimbe bizaba byagenze neza nuko je byagenze biramuhunze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Muri studio turi kumwe n'abahanzi Yoya Jamal na Sati B, bose n'abahanzi b'abarundi ariko muri iyi minsi bamaze igihe bari mu buhunzi mu gihugu cy'u Rwanda. Indirimbo mwumva nibyo nabonye ya Yoya Jamal. Turagaruka mu kanya gato dukomeza iki kiganiro duhura ubuga namwe bakunzi bacu kugira ngo mugire ibitekerezo mutanga cyangwa se mubaze ibibazo aba batumire bacu muri aka kanya.
Nabonye abantu bica abandi kandi batabajya mbona n'abandi bicwa nabo bashize ku isi mbona dufite ku isi kandi dupfa tukabisiga hakaba n'abandi badatinya kwigira wewe mana umbure nije wenge ndambona ibihushanye kuko bingora kumenya inkozi y'ikibintu umweranda ari nikiye mboni birenge yo kwemera kwanje abisi niko tumeze mana tubabadire ibyo nabonye mana sinzi ko ari byo nimbari jewe ngwaye amaso mana mbabarira
icyo nabonye mana sinzi ko ari cyo imbari cewe ngwaye amaso mana mbabarira
Ivyo nabonye indirimbo y'umuhanzi Yoya Jamal turi kumwe muri studio ya radio Ijwi rya America ikiganiro ni muri sanga muri kumwe nanje Edirwema kandi muri studio turi kumwe na Abakar alias Satibi nawe mukanya turaza kubumvisha zimwe mu ndirimbo ze hanyuma dukomeze ikiganiro Yoya Jamal na Satibi mu byo muvuze cyane mugaragaza ko nubwo hari ibibazo bikomeye mwagiye muhura nabyo nubwo igihugu gikomeje kujya mu bibazo ntago muzigera muhagarika umwuga wanyu kuririmba ndetse nta nubwo muzotakaza akaranga ku Burundi mpere kuri wowe ya Jamal ese biroroshye kugira ngo mukomeze uwo mwuga nibihe murimo
ubambere ho impamvu bitoroshye yuko nkonga mu Rwanda n'abantu benshi twari tanze tumenyeranye uretse ko bamwe batanze bazi indirimbo zimwe cyangwa ugasanga ufite abagenzi bakeya cyekene mu Burundi aho wasanga mu Burundi waramaze gutegura ukuntu uzokora akazi kawe no kuvuga ngo ari studio ikoreramo indirimbo yawe ari gukorera ibiteramo byawe ari abakuvugiriza abamusicien ari abantu bakora mu bya promotion ari abantu bakora byose waramaze kubitegura ngaha mu Rwanda no kwabona gutangura bushasha nk'umuntu atangiye career bushasha tangura kumenyana n'umwe mwabo bantu bose iyo bitandukanye nayo ubundi kuririmba muri rimwe ntigereka kuririmba aho yoja hose hano n'abaryinzi yo barundi batama mu Burundi barimba murazi ba ni mongere Leonard baba hanze murazi ba Kasha nini barimba imyaka myinshi batama mu Burundi murazi ba Kitufu na yo baririmba natwe tubandanya turirimbe indirimbo zacu ijwi ryacu rizosamira na hose ku isi yose kandi abantu bazokumva ubutumwa bwacu naho bizodufata intambwe kugira ngo dutangure tubigire tubimenyera ko bizoshoboka ariko kandi icyo dushimisha cyane nuko twarimbira mu Burundi hari amahoro tukarimbira mu gihugu cyacu turimbira abavuka n'iturimbira abavandimwe icyo gihe cyoshimisha ku mutima majewe
Satibi namwe ntimuzigera muhagarika gukora umwuga w'umuziki niko bimeze
nibikunda ko duhagarika uko nyine kuko nikintu tuba twiyemeje kandi n'umwuga dutunze uretse ko uno munsi byahindutse twari twiyemeje mbere ngo tutangura kuririmba twetu nibendera ry'igihugu peu importe naho naho mu mareta yose agera kurikirana nta gaciro iko era umuririmbyi nibendera by'igihugu ni imaji y'igihugu ni nako burya Burundi nitwebye nitwobwanka nibikunda kuba noreka kuririmba no munsi nya Satibi nabiheba ni kuvuga yuko nzoba nasu Burundi kuko ni intererano imwe ishobora gutera igihugu cyanje niho hantu hamwe nshobora kuvuga ati ndafashe ngaha ingufu zanjye muri no myaka 20 cyanke 20 tatu y'ubusore bwaje mbashe kuzitanga gukorera igihugu kuba ndirimbo no munsi rero no kuba ndiko ndakorera igihugu navyo gukorera igihugu uri mu patriote kabisa murumva ko utoreka kugikorera ngo kubera uku nuku nuku kuko ibintu bizohinduka siko bizokwama
Murakoze cyane Satibi na Yoya Jamal noneho muri aka kanya reka tugerageze tuvugane n'abakunzi bacu hirya no hino ku isi nabo bagire ibitekerezo batanga ndetse n'ibibazo batanga duhere kuri Olivier Uranyumva
yego cyane
urabarizwa he Olivier
jewe ndi mu ntara ya Cibitoke muri commune Mugina ku mutumba wa Rusagara
mu magambo ahinnye cyane ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe kuri aba bahanzi dufite muri studio muri aka kanya
ubundi bwa mbere na mbere hoho mbanje kwifatanya nabo barundi bagenzi bacu nubwo bahunze ubundi ibibazo bahunze byari by'umutekano mukeya ariko ubu turabona yuko abajejwe umutekano bariko baragarukana ibintu ku murongo cyane gose kuko turabona ko bakora batiziganye mbanje rero kubabwira yuko nkajewe ndi mu Burundi no bipfuriza gutaha mu gihugu cy'amavukiro kuko intambwe ubu ngubu turiko siya yindi byatangura ko hamikindi naco nkababaza nimba kuri bo ivyumviro bafise n'ibitekerezo barifuza gutaha mu gihugu cy'amavukiro bakagaruka gushyigikira amahoro n'umutekano hamwe n'iterambere bakabandanya banahumuriza abarundi bagenzi babo babicishije mu ndirimbo bahora baririmba.
Olivier turagushimiye cyane. Dufite kuri telefoni kandi Dan Uranyuva.
Amahoro ndabumva cyane Edigwema.
Ego wowe uri hehe muri aka kanya?
Ego je ni twa Dani Promesse mu gihugu cy'u Burundi ndahi Bujumbura nyene.
Ibitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe mu masegonda make cyane kuko dufite abantu benshi ku murongo.
Ego bwame na mbere ya Jamali n'umurinzi Saturday manje kuramutsa cyane bimwe byimva mutima kuko ndabibuka cyane mu muziki w'u Burundi no mu biganda bitandukanye by'umuziki w'u Burundi. Hama nkibandanyirije ko nyene cyumvira cyanje nuko muri ibi bihe igihugu cyane duciyemo byari bihe bitandukanye kandi ariko byari bihe byaranzwemo n'amabi menshi atari gusiga abo baririmbyi eka n'abandi b'abarundi